radio kubwayo
amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru mu kirundi hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uno munsi niho wahoze ari umuhoza w'abarundi Mohamed Rukara yashinguranwe iteka ibirori bikaba vyabereye Bujumbura aho umuhoza w'abarundi hahari ubu yagarutse ku mutima w'ugukunda ibikorwa n'iterambere vya muranze abatwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu ntara y'Cibitoke nabo iri mu bwoko bwa Probox bahagaritse akazi kuri uwa mbere bakavuga ko hari ukugaragaza akababaro kubera ko batakirekuriwe gutwara imizigo inyuma hanatangujwe mu gihugu cyose kuri uwa mbere nyene ibikorwa byo kwandika abazokwita abamatora yo mu 2020 batiyandikishije mu mwaka uheze aho radio isanganiro yaciye turababwira uko byitabiriwe ni mukanya mwidonito
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
dasubiye kubaramutsa na impejeje kwibabwira ko kuri uno wa mbere hariho haba ibirori byo gusezera ubwa nyuma no gushingura uwahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara ibirori byo kumusezera vyabereye ku bitaro Kira Hospital bitewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ari kumwe n'ibyegera vyiwe bibiri abashikiranganji abaserukiye ibihugu vyabo mu Burundi ahigisabisho cyahavuye kibera kwishure ry'ubuvuzi yashinze riri mu Buyenzi mu ijambo ryiwe umuhuza w'abarundi w'uwe Dandu w'Imana yavuze ko Rukara yaranzwe n'umutima w'urukundo n'ugukunda ibikorwa by'iterambere nawe waserukiye umuryango akaba yashimiye leta y'u Burundi ukuntu yababaye hafi mu gihe wahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara yarakitswe n'amagara amabi akorerwa abakenyezi harabandanya kwibonekeza naho hari amategeko ngo akinga kongera gahana ibijanye nayo mabi byashikijwe n'umushinga amateka d'Afroze Nyandwi mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro n'ubumenyi ku mabi akorerwa bigeme n'abakenyezi rwatunganijwe n'ishirahamwe Abelo hamwe n'urunani rw'abakenyezi batowe mu nzego zegereye abanyagihugu kuri uyu wa mbere d'Afroze Nyandwi akabona ko gutoteza umukenyezi yatowe ari ugutoteza umunyagihugu yamutoye kubwiwe hakwiye gushirwa inguvu hamwe mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi anatera kamo abakenyezi kwijukira guharanira ibibanza bifata ingingo mu matora yimirije amakuru twabateguriye arabandanya abanyagihugu baharugwa mu mihana irenga 50 barimo iruhande y'ikambi yo kumuzinda muri komine Rugazi ntara ya Bubanza baridoga ko basohoye muri aya matongo kandi ngo bari bamaze imyaka itari mike bayarima bagasaba abategetsi kubatunganiriza kuko ayo matongo ariyo yarabatunze n'inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana
abo banyagihugu baharugwa mu ngo zoba zirenga 50 nkuko musitanteri wa komine Rugazi abimenyesha benshi muri bo bavuga ko bavutse babona ababyeyi babo barimira muri ayo matongo ari hirya no hino y'ikambi yo kumuzinda muri komine Rugazi bakamenyesha ko badatahura ingene ikambi ariyo yohindukira igakotesha ayo matongo ngo hari n'abaguze muri ayo matongo nyene batabona ubu ingene bari bubikike nabo kuducimbiri twa ngara ya kabiri Nyarunazi na Ruyange ya kabiri nkuko bimenyeshwa n'abatware bo muri ako karere bakaba bagiritswa n'abarongoye ikambi yo kumuzinda ko barengereye imbibe z'ikambi kandi ko ataburenganzira bagifise bwo kubandanya bahakorera ingorane ijanye n'ayo matongo iragaruka kenshi mu manama akoreshwa haba muri iyo komine ya Rugazi haba ku rwego rw'intara buramatari w'intara ya Bubanza akavuga ko ico kibazo kija kiri mu minwe y'ababijejwe abo banyagihugu ngo borindira umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yatumye nyesheje ko ico kibazo kiriko kirigwa kandi ko kizotorerwa umuti kuneza ya bose Space Caritas Kabanyana kumuzinda mu ntara y'Ubanza radio isanganiro
urakoze Space tuvuye ubanza tujeho hafi mu Cibitoke habatwara imodoka zitwara abantu bita Kagongo na Probox bazindutse bahagarika akazi ku birindiro vya mabayi nyeshenza Rugombo Cibitoke na Gasenyi bakabiyamiriza ingingo yo kubabuza gutwara imizigo inyuma muri iyo miduga kuko ngo bacibwa ihadabu komisere atwara igipolisi mu ntara y'Cibitoke amenyesha ko yabyumvise uko umugabo we w'iyo ngingo atayazi buramatari w'intara y'Cibitoke nawe akamenyesha ko ari akagorane gato yamaze kuvugana na komisere kugira bumvirize kandi kwako kagorane kaza gutorerwa umuti
inara sumbingimba
Ano makuru tuyabanda nilize monara ya Muyinga haba nyagi hugubo kumitumba ihanamiye igisagara cha Muyinga basa hobo tegeti gukori wishoboka ngo huba kuimigende ya mazi yotukwari mivo ibanga miibinu nabano monuwaro basigurako inandaro alitunga nywaribigi igisagara mwajejwe ibisagara Muyinga na hoba kavuga ko mukurindi lako habone kumugambi ugutunga nyane ibisagara abatware boba barategeka kwimba ibinogo bifata amazi mu mpangu n'inkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana
Tumba wakibogoye abaho basigura ko ivyononwa n'imivo yisukiva mu gisagara cha Muyinga ari vyinshi
amazi yatarabomoka
ubujyanye ubira cikanga ugasanga amazi mu nzira amaze kugutera numwe numwanya ndubundi ngaha mu bibacu muri karite bakaza batiyura kagize
mirima yose yarahonye masebura ibitoki imyonga byose
biteza n'inzara nyene ahitana imirima myinshi bimukubera amazi menshi
bazindutse ngo bagerageze kuzibira ibimanga kumwe na Isaac Nibigira chef de zone wa Muyinga basanze gatavyo bo babagishoboye
banga ku buryo bwa benegihugu bitokuno kwemeza kuba benegihugu bibarengeye kukubisaba uburyo burebure cyane cyane uburyo gukora makanivo kama kanivo bashobora gutwara amazi yavuye mu gisagara cyo kahepfu mu myonga
bo barimba ibinoga here ku bitaro kuza kizungu yose cyane kuri aseri hose n'amazi menshi arenga
amazi yisuka ava mu gisagara abangamiye n'iyindi mitumba Filipo Nkeramihigo umustantiri wa 10 Muyinga akavuga ko ingorane yavuye mu gisata cy'itunganywa y'ibisagara badatunganya neza ivyinyubako abaserukira iki gisata bo bagavuga ko nk'abahinga batanye ntumbero intwaro niyo iri ni nguvu ngo iyo nategeka bene amazu kwimba ibinogo kugira amazi anyiririke agabanye murindi mu kurindira kwakogwa umugambo ukomeye wo gukingira igisagara n'abagikikije
ayikibogoye bacari mu kigandaro c'umwana yapfuye ahitanywe n'imivo hari hagati mwiyindwi
kibogoye Dieudonne Nzeyimana radio isanganiro
Rakoze Dieudonne Nzeyimana mu gisata c'intwari bere naho leta ya Burundi ngo yarashizeho umugwi wo tanga intumbero yofatirwa ko mu kugwanya giturire hamwe no gutsimbata z'intwari bereye ibyo byashikijwe mu itangazo ry'umushikiranganje ajejwe intwaro ibereye mu gihe buri mwaka kwigenekerezo rya 9 Kigarama amakunga himbaza umunsi wahariwe kugwanya giturire Jeanne d'Arc Kagayo akavuga ko leta imaze kugira utwigoro twinshi mu kugwanya giturire ahagatanga karorero kamategeko ajanye no kugwanya igiturire amajwi tuyakesha bagenzi bacu bo muri radio y'igihugu
buri mwaka kwigenekerezo rya 9 Kigarama amakungu arahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya igiturire leta y'u Burundi yarashizeho umugwi w'abahinga utohoza kugira ngo tubone neza uko mu gihugu vyifashe inyishu zatanzwe nabo bahinga nizo zafatiweho ko ahanini na leta y'u Burundi mu kumenya intumbero imigambi n'imigabo irashe vyofatwa mu gutsimbataza intwari bereye no kugwanya igiturire n'amabi yose agikomokako Leta y'u Burundi ntaco itakoze kugira ngo igwanye bimwe bikomeye igiturire n'ayandi mabi agikomokako ntanze uburorero harashizweho amategeko inzego hamwe n'ibisata vyotuma ako karanda karanduranwa n'imizi aha twovuga ubushikiranganje bwo mu biro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu bujejwe intwaro ibereye twovuga kandi imigwi ijejwe gutanga amasoko mu bisata bitandukanye twovuga kandi ndetse ni gisata kijeje kugenzura neza yuko itangwa ry'amasoko rikurikiza amategeko twovuga igipolisi kidasanzwe kijejwe kugwanya igiturire twovuga ndetse na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta
Igene kerezo gya chenda rero ku mwaka utashe mwumvise kwa makungu hawo harira kugwanya igiturire mu itangazo rya shizwe habona nishira hamwe Oricom kishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa rya matungo ya leta bakaba bagaruka kuri imwe mu ntambamye zo kugwanya ibiturire mu Burundi iyo nayo hakaba ari uko hari abategetsi baterekana matungo yabo imbere yo kwinjira no kuva mu mabanga bajejwe iryo tangazo rikavuga ko ibyo biva kwite geko ryo kugwanya igiturire ryo kuwa 18 ndamukiza 2026 ridategeka abahabwa amabanga kubikora ano makuru arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota 38 kuri wa mbere niho hatangura mu gihugu cyose ibikorwa byo kwandika abazo kwitaba amatora yo mu 2020 batari biyandikishije mu mwaka uheze hano mu gisagara cha Bujumbura biyandikishije baza umwumwe mu ibanza bitandukanye bagenzi bacu bagendeye mu gatondo ko kuri uyu wa mbere icibonekeza kandi nuko hari nabahinduza ibibanza batoreramo n'inkuru tubaza Edine Bell nibigira
Nko mu kibanza twagendeye kuri uyu wa mbere hagati y'isaha 4 n'isaha 5 n'igice muri zone ya Ngagara kiriko cyandikirwamwo abazotora mu mwaka wa 2020 batari bandiswa mu mwaka wa 2018 umuntu umwe gusa niwe yarahejeje kwiyandikisha abandi bane nabo barabasaba guhindurirwa aho batorera umunyagihugu twahasanze ati nayo niyandikishije ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi ariko ubu nzotorera mu Ngagara
je nje guhinduza je nani niyandikishije kuri Ecofo kabuye ibururu umva bona ubu nkabamba ngaha muri 4 umva nabonye yuko Jawab zizan orang gahar ni kari huskanya. Zana gakar tidak dikte. Aku hari baru gahar ikar. Hai mereka cawa. Wah awak aku hinduri.
Nomor zone abgiza. Harabari kau basa aku hinduri gua. Aku baju torera. Mugi haban hubat anu. Bariba mazek kandi gua. Hari kau basa aku hinduri gua. Aku baju torera. Basa abgi cemeza. Invozi tumnya bah hindu zikibanza citora. Mukibanza kimnya cumur zone akamenge na honye ne. Hari hamazek kandi gua ban hubat atu. Umgem mubi andi kishije. Abu gak invozi hari zat tumnya. Ata andi gua. Aruko yari hanze igi hugu.
Jauh kau yang harib gian andi kishen. Nukori. Nana umpamanya kami. Nau kau yang hubunya andi kishen. Umpamanya zene. Zakweri kwa nyenye kundi tegori la nyenye kuzotora amatora nyenye ya demi event genhalib kuyandikisha sinari hafi na naje gutembera ahantu kurere rero umva cyo tumare nanje nacyenza kuyandikisha ko nanje ndu murundi nteza kuzakenesha nzotora amatora
mu kibanza cyo muri zone ya Nyakabiga umuntu umwe niwe yaramaze kwandikwa igihe cy'isaha 4 n'igice abarorerezi b'imigambwe nabo nyene baremeza ko ico gikogwa bariko bagikurikiranira hagufi nk'uko bamwe muri bo babisigura
ngahaye bigenda neza abajejwe ibikogwa byo kwafisha bajye kwafisha ama naho abaje kuyandikisha nabo bariko baraza nk'ubu abambere baragiye kuyandikisha usigaye bigenda neza twete ko turaraba nk'abaje kurorera bava migambo itandukanye nta kibazo
baraheje kwafisha ubu turindiye ko abanyagihugu baza bakaraba ku ntonde zawo hanyuma abaza kuyandikisha nabo bakaza ata kibazo na kimwe kuko nico twaje guhagarikira kugira bandike neza abene igihugu baje kuyandikisha
muri zone ya Musaga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura naho nyene gushika isaha 5 n'igice ikibanza kimwe handiyo isanganiro yagendeye hakaba hari hamaze kwandikwa abantu babiri
arakoze ni Belle kuri uyu wa 10 Kigarama imyaka 71 izo birangiye hemejwe itangazo mpuza makungu cyahariwe agateka kazina muntu mu itangazo ryasomwe n'umushikiranganje w'agateka kazina muntu Martin n'ivy'abandi avuga ko uyu munsi uzohimbazwa ku munsi wa 5 mu ntara ya Bururi mu Burundi ukaba ngo ari umunsi ushitse n'agateka kazina muntu kifashe neza mu gihugu
Ni akajyo rero kugusubira kuzirikana neza ibyo ibihugu biba byariyemeje mu gutsimbataza no mu gukingira agateka kazi na muntu. Iryo tangazo ryemeje kugenekerezo rya 10 Kigarama mu mwaka w'1948 n'ingingo y'inama nkuru ya ONU y'amajana 217 mu gice cyaryo 3A. Niwo mushinge w'agateka kazi na muntu. Umwidegemvyo ubutungane n'amahoro ku isi. Uwo munsi ukaba uhuriranye n'isozegwa ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Uburundi buhimbaje uwo munsi mu gihe igihugu cyose kirangwamwo amahoro n'umutekano kandi agateka kazi na muntu kubahirijwe kuri bose. Icivugo cy'uyu mwaka kikaba kivuga kiti gwaruka haguruka muharanira agateka kazi na muntu mubicishije mu bikorwa by'iterambere. Icyo kivugo cy'uno mwaka Chitiri ugwaruka hisunzwe ihimbazwa ry'umunsi amakungu aheruka guhimbaza imyaka 30 yiyemezwa ry'amategeko agenga agateka k'abana mukaba muzi ko igice kinini cy'abari kwizi kigizwe n'ugwaruka ngayi wacu ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera mu ntara ya Bururi ku mugwa mukuru wa komine Mugamba ku munsi wa gatanu igenekezo rya 13 Kigarama 2019 duhamagariye abene gihugu bose na cane cane abo muri komine Mugamba gusidukana niyo nka mu birori byo guhimbaza uwo munsi mukuru
buracha kugacana yandi mu nkino
mwavyumvise bucana yandi kuri no wa mbere ni nkino mugenzi wacu Jean-Marie Vianney ngenda kumana akabaganira n'utwara ishira hamwe rya judo mu Burundi ingene ugo rukino rukinwa rukanahagarikirwa
urukino rwa judo rwavukiye mu gihugu cy'u Buyapani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 882 rutangujwe n'umuyapani yitwa Jigoro Kano rukaba rwagiye ruratera imbere aho rushika ku isi yose ubwo rukino rushobora gukinwa mu buryo butandukanye aho uwitanze kunaga mugenzi we hasi aba ariwe yatabukanye insinzi ivyo bigashikirizwa na Valerie Manirakiza arongoye ishyirahamwe rya judo mu Burundi
judo n'urukino harimo kunagana kunigana n'umuntu umufashe mu izosi aho umutsinze kinaco urashobora kuho torukuboko kwiwe kerekana yuko amubuhotoye urya wundi umuse ko ariko arabara nturinda kuvuna cyane nturinda kubabaza aca dodo yakerekana yuko yatsinzwe kinaco mu rukino rwa judo bagira iyo mwanaganye mugashikana hasi cyanke ubishyizeho ze mukamuri hasi ushiye kumufatira hasi amasegonda 20 wa mubohe neza hasi aho umugongo we gumuri hasi urya rero mu bugongo uri hasi niwe abatsinzwe urukino rwa judo ni urukino rwa rusanzwe ruriho mu nkino kavukire kwita kunagana
abakina urukino rwa judo ngo bashirwa mu migwi bivanye n'uburemere bafise nkuko waramusishiramo rya judo mu Burundi abandanya bishikiriza
muri judo umuntu wese ahiganwa n'uwo banganya ibiro nta uja guhigana n'uwo batanganya ibiro mu bahungu hari bakina bafise munsi y'ibiro 60 bagacakina nk'abafise hagati ya 60 na 66 gutyo kugera kuba abari munsi y'ijana abarenze ibiro y'ijana bose abahura mu mugwi umwe kugira no mu bakobwa bakina nabone mu migwi nk'iyo yateguwe n'ishyirahamwe rya
kubijanye n'ubuhagarikizi bw'ugo rukino Valerie Manirakiza amenyesha ko urukino rwa judo muri rusangi ruhagarikirwa n'abahagarikizi batatu bakabikora bisunze amategeko mpuzamakungu agenga ugo rukino
hari abahagarikizi bajya rero niba baguma baraba ko uwatuye hasi uwundi n'uyuhe yamutuye hasi gute harimo inguvu nyinshi cyangwa yabashije kumufatira hasi ayo masegonda 20 cyangwa yamuhotoye kugira aho wa wundi dodora hasi asi kurekana ko yaneshejwe hari umuhagarikizi umwe abari hagati nabandi bahagarikizi baba bicaye bari ko bararaba n'ubuhinga bwa none ku ma ecran ya televizion babari babiri kugira iyo habaye ikintu kinyarutse cyane urya mu sifuzi wo hagati atashoye kubona baca basubiramo neza bakaraba yuko biboneka neza babikora bose bisunze amategeko mpuza makungu ya judo
muri bucana andi nkini zo kwirikira Valerie Manirakiza azodusigurira ukuru kino kwa judo rutunganijwe mu Burundi hamwe n'intambamye zihanze abakina ugo rukino
arakoze Vianney Ngendakumana ni hano duce dusozera amakuru twabateguriye kuri uno mutagare kandi abashimire mwebwe mwese mwadukurikiye Serafina Hakizimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma naho nyene ndamushimiye mwese mugira umutaga mwiza